Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya kabiri gitugutu mu mwaka 2025 n'ututi namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izinguru nguru zikurikira Ntari subiramo imanza ya muha yaremeje kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi guheze igihano cyo gufunga muganga Fito Zahabu mu nyororo w'imyaka 20 ihazabu y'imiliyoni 7 y'amarundi utanga imiliyoni 178 z'amafaranga y'amanyaburaya no kugurisha ibintu biwe byose umushinga w'amanza wa Gitabi Nyunzi ntakwikiranira hafi iyo dosiye avuga ko urubanza ari rwa politike atari uko kuburanishwa Kigenekerezo rya kabiri gitugutu n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya guhohotera mu Burundi uyu munsi ukaba ushitse mu gihe ihohoterwa ry'ikiremwamuntu riteye ku rugero ruteye ubwoba n'agahinda bivugwa na Jean Nduwimana arongoye ishyirahamwe AJENA rirwanya akarenganyo biciye mwumvikano aho asaba umukuru w'igihugu gufata nkama icyo kibazo Amazi yo mu ikambi y'impunzi z'Abarundi Nyarugusu yarugawe iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho ubwariwe amashuri bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike kuko bakoresha amazi yo mu nzuzi aya n'ayandi mu kanya z'amwikanzi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa Sentare isubiramo imanza ya muha yaremeje urubanza w'itariki 16 Nyakanga mwaka 2025 urubanza rwari rwaraciwe na Sentare nkuru ya muha kuwa 14 Ruhuma mwaka 2025 Ruhana muganga Fiso Sahabu gufungwa imyaka 20 amande y'imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi miliyoni 178 y'amafaranga y'amanyaburaya hamwe no kunyagwa amatungo yiwe yose muganga Christophe Sahabo akaba yamenyeshejwe ubwo rubanza ku wa 30 Nyakanga umwaka 2025 hamaze kurenga iminsi 14 urubanza ruciwe abize by'amategeko babona ko hahonyanzwe ingingo ziri mu gitabo kigenga imanza z'ibyaha kugumushingwa amanza ya Gustave Niyonzima kurikiranira hafi iyo dosiye amesha ko ubwo rubanza ari rwa politike atari ubwo kuburanisha tumutega amatwi
iyo ngingo uri kurayiraba irateye isoni kuko uravye n'ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa urabona ko habayemwo amakosa akomeye urubanza rwagiye mu mwiherero itariki 29 z'ukwindwi mu 2025 hama murabona yuko ingingo yaciye ifatwa itariki 16 z'ukwicenda mu 2025 no kuvuga haciye iminsi 48 ibyo rero ni ibintu biteye kubiri n'ingingo y'amajana 259 ya code de procedure penale arico tuvuga igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa ikindi naco nyene gihonyanga amategeko Christophe Sahabu yamenyeshejwe urwo rubanza rwacitse itariki 16 z'ukwicenda mu 2025 abimenyeshwa ku itariki 30 z'ukwicenda mu 2025 haciye iminsi 14 ifite byose bihonyanga code de procedure penale kuko yabimenyeshwa hakiri kare bitarenze iminsi 2 rero umuntu ariko ararara ibyo byose ucubona ko ari urubanza rwa politike atari urubanza rwo kuburanisha standosiye politike non judiciaire biboneka yuko ababikora ari abo mu iperereza n'ubu nibo basubiye gushyira ko igitsure abacamanza icyo twavuga ni uko muganga Christophe Sahabu aracafite iminsi ashobora kunguruza aranafite n'aha azosobora kungura izubu azoza muri gasambura manzi cyo twita chambre de cassation.
Nuko kuvuga yuko ayo mafaranga imiliyoni 178 y'amanyaburaya bayamubwiye ngo ayishure n'ibintu bigayitse umenga byafashwe n'umwana kandi umenga biri ibintu by'inkinamico kukuraze na proje ya kira ntiyigeze irenza imiliyoni 14 z'amadolari. Ucubona ko ari ibintu rero bapfa kumwomeka ko gutyo umenga n'ibintu ariko baranyina vy'urukino
tukiyuma ko yaje n'ubutungane igipfungo cy'ubuzima bwe bwose gutanga indishi y'akababaro ingana n'amafaranga miliyoni 10 n'ukwakwa uburenganzira bwo kwitwa umuntu ni bimwe mu bihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarayiciriye kuri uyu wa gatatu witwa Audace Ntigurinzira batazira makadoko ku mutumba w'uyu zone Rugazi na komite Kayanza ni nyuma y'ukwagirwa n'icaha cyo kuba kwigenekerezo ry'umunani Nyakanga yarishe umwigembe Denise Dio nasabye bari basanzwe bakundana n'inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze.
Mu rubanza rw'ikibiriraho rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza kuri uyu wa gatatu witwa Ntigirinzira Audace batazira makado ku mutumba w'uyumpu muri zone Rugazi muri komine ya Kayanza yagiriwe icaha cyo kugandagura bunyamaswa niyo Savye Denise yarasanzwe ari umukunzi wiwe. Ubwicanyi bukaba bwabereye umwonga wahitwa Mukinzovu ni muri komine Kayanza hari kuwa munani Nyakanga uheze igihe uwo mugabo asanzwe ari umwigisha umukorera bushake ku ishure shingiro rya Uyumpu yari ahenze uwo mukunzi wiwe ngo bajane mu gisagara cha Kayanza aho yavuga yuko yakotesheje inzu. Bivugwa kandi ko uwo mukobwa yaramaze guha uwo mukunzi w'amafaranga umuriyori n'amajandwi n'2,200,000 kugira ngo bitegurire kubana. Urubanza rumaze kuva mu mwiherero sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yayahanishije Ntigirinzira Audace batazira makado gufungwa ubuzima bwe bwose gutanga indishi y'imiliyoni 10 z'amarundi zihabwa umuryango w'umukobwa yagandaguye akazokongera gatanga ayababa miliyoni 3 kuwo yambitse ibara avuga yuko ariwe yamugandaguriye umukunzi yongere yakuba uburenganzira usanzwe buronka abandi baro undi. Mukamenya ko Ntigirinzira Audace batazira makado yaburanye yemera icaha aho yamenyesheje sentare ko yishishije umupanga umukunzi wiwe amutemye izosi akaba yari yemereye kandi ko atawe bafadikanije gukora ubwo bwicanyi.
Urakoze Jean Marie Ndabashinze. Ku igenekerezo rya kabiri Nyakanga amakungu warahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ihoterwa ishirahamwe ry'ugwaruka rwanya akarenganyo biciye n'umvikano wa Jenerali uvuga ko uyu munsi ucitse mu Burundi mu gihe ihoterwa rya kiremwamuntu ryimunoguje abantu baranyuruzwa bakavugwa irengero abandi bakicwa atacamira. Jean Duwimana arumbuye ishirahamwe Ajena atera kamo umukuru w'igihugu guhagurukira icyo kibazo cy'ihoterwa rya kiremwamuntu rikogwa cyane cyane n'inzego z'igipolisi n'iperereza ari nawe aziramutswa. Tega amatwi Jean Duwimana.
Mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rwanya ikibi n'akarenganyo kwisunza ubwitonzi ingingo no kudakomeza umuntu agaciro rukiwe Association de Jeunes pour la Non-Violence Active ya Jina kwiyabiriza bimwe by'imvamutima abo bose bagize ingendo yo guhonyanga agateka ka kiremwa muntu yo gusinzikaza mbere bakazimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu. Turasabye dushimitse kuri tihari irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye ikubitiza agatima mpembero cungere ubuzima bwa kiremwa muntu. Perezida Ndayishimiye tumusabye gucungera ingene urwego rw'iperereza ruriko rurakora muri kino gihe mu Burundi maze abantu banyuruzwa baberekana iyo baroye kuko ntibyumvikana yuko umuntu asohoka aho gutaha umuryango ukitega ukabura maze bakajya mu bigandaro batazi n'uwabo iyo yapfiriye batigeze bamufoba. Ibyo rero muri No Violence wacu turaziyamiriza cyane turiyamiriza kandi nibi byo guhonyanga ibyiyumviro ngendegwa ko bya demokarasi z'inkingi za demokarasi kuko nibyo nkwezi y'amarere nibyo bituma abantu atacyo babacubaha nicyo bituma batware batubaha babatoye batubaha abanyagihugu kuko mu ntwaro ya demokarasi abatware baramenye yuko ababatoye abanyagihugu ari bo bene ubutegetsi iyo batabubashe baheza bakababogoza ibyo rero mu Burundi nta bikiharangwa umutware ntiyubaha abanyagihugu ntiyubaha warongo wamutoye nta Murundi akivuga icyo agomba abanza kuraba abanza kwiweza ko hari umwumva ngo ntava munyuza urumva neza yuko umunsi mpuzamakungu wo kudakomeza umuntu agaciro ntukiwe nuvuga wo kudakoresha ingimba ushitse mu gihe abarundi bari muri sokwe niruzi turasabye dushimitse mu ishyirahamwe Ajina ko umukuru w'igihugu wese barundi wabazwa byose ko atatutusubira kumva abantu babugwa bagenda mazima yonge bakabuzwa irengero icyo ni kibi kibishe mu gihugu ni gitutsi ku gutwara igihugu kumva intama zawe hari izihorobera zikagenda maze imfubyi zigasigara mu kangaratete kandi hari umuntu aziragiye hari umwungera aziragiye icyo ni gitutsi kuri uwo mwungere turasabye dushimitse yuko uwo kizigenza watwara igihugu cy'u Burundi yoje imbere y'abandi bose mu kwiyamiriza kandi byoca bishoboka mu kwiyamiriza abo bose cyane cyane icyo gipolisi ciwe gituma abantu bagenda mazima yonge gituma abantu baturuka ntibatahe turasabye dushimitse yuko umukuru w'igihugu icyo kibazo gifata mu minwe.
Inzamba
iyandikwa ry'abazoronswa imbuto z'ibigori pane 53 ryateye impari nyinshi hagati y'abarimyi n'abajejwe intwaro mu ntara ya Burunga. Abarimyi bavuga ko imbuto zatanzwe ku mitumba ari nke cyane kandi abazikeneye ari benshi. Abo barimyi bakavuga ko batizeye ko abakuru b'imitumba bazobikora neza ngo kuko bamwe muri bo barangwa n'amanyanga menshi cyane bafise amakenga ko bashobora no gushiramo imvo za politike kugira bacinyize abo batavuga rumwe. Abanyagihugu basaba inzego zibakurira gukurikiranira hafi icyo kibazo canke leta igarukane imbuto za kera zari zimenyerewe n'inkuru ya mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana.
Byandikwa ku bazo horoswe imbuto z'ibigori pane 53 mu ntara ya Burunga byatanguye kuva kuri uyu wa gatatu byazanye amatata akomeye hagati y'abarimyi n'abajejwe intwaro. Abarimyi bavuga ko imbuto zatanzwe ku mitumba ari nke cyane. Ku mitumba imwe baronse ibiro birenga ijana gato bishobora guhabwa imiryango nka 50 mu gihe imiryango iha birenga 1000 hatavuzwe abasanzwe barima bose. Ariko ishavu ryinshi ryerekanwa mu gusigura ingene izo mbuto zigomba zitangwe bivuye ku barongoye imitumba bamwe bamwe. Bamwe mu barongoye imitumba n'amakaritiye baragirizwa kugomba gukoresha amayeri mu kwandika bifuza iyo mbuto ndetse no kwitwaza ububasha bwabo. Muri karitiye ya Mukinkiri ku mugo mukuru wa komine Makamba nkuko twavyiboneye umunyagihugu umwe yankiwe gushika ku rutonde kandi arahagarikwa gato n'igipolisi aho ngo yazira gusa kuba yakose inzu muri iyo karitiye atabanje kubimenyesha umukuru w'iyo karitiye mu gihe abasanzwe bahababo bavuga ko uwo munyagihugu yakose uwatwara karitiye ataranatogwa. Abandi bavuga ko kwiyandikisha byakozwe mu mpisho aho bamwe basanga barashizwe mu myanya ya mbere bitazwi iyo biyandikishirije kuko iyandikwa ryatanguye henshi kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Ku barimyi ibyo babona ko ari inzira yo gukoresha politike mu gucinyiza abo bashaka mu gihe imbuto yateguwe ku barimyi isanzwe ari nke cyane. Uretse izo ngorane abarimyi basaba leta ko yogarukana imbuto za kera zari zisanzwe zirimwa kuko ku bwabo biteye ubwoba kwizigira cyane imbuto ziva hanze. Bakibaza bati bizogenda bite hamwe igihugu kiduha imbuto cuhagarika amasezerano gifitanye n'u Burundi mu gukinga ayo manyanga akogwa n'abajejwe intwaro Abanyagihugu basaba inzego zibakurira kwihutira gukurikirana neza ico gihugu co kwandika abakeneye imbuto kugira ngo haboneke ukugabanganya imbuto yabonetse mu kuri nyagira uburenganywa. Mu rugana rwa Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Burunga kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Pacifique nk'ishimana makuru ajanye n'aho inyuma y'uko bugawe amashuri yo mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania ubonaho ngo bafungiye amazi ibishikirizwa n'impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi bakavuga ko bariko bakoresha amazi y'inzuzi bakavuga kandi ko bafise ubwoba ko bagiye kwandurira indwara zifatiye ku isuku rike. Basaba abarundi baba mu mahanga amaradiyo hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka akagira muntu ko batabariza bakamenyekanisha biriko biraba muri iyo kambi. Tubaza mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Amakuru ava ngaho mu ikambi ya Nyarugusu atumesha yuko amashuri abandanya gufungwa ikirenze ngo nuko bafungiye n'amazi. Isoko yacu itumesha yuko barara amajoro baja kurondera aho bavoma na make yo kunywa bayabura bakikora ku mazi y'inzuzi ziri aho hafi y'ikambi. Bavuga ko ibintu bigeze atari ukwirukanwa gusa ahubwo bagiye no kubasiga ubuzima.
Ibyo twirukana biri abandanya nyuma yo kugara aho ishuri ryisumbuye n'amaternere z'abana ubu nahamugaye ekofo upendo na ekofo furaha kubirenze ibyo ubu naho bakinnye amazi. Ubu amazi ni ikibazo gikomeye n'ahamwe isanzwe ku buryo abantu basigaye barara bicaye kuva saa sita z'ijoro bagiye gutondera amazi ku marobine kugira ngo barabe ko baronka n'amazi y'ukunywa. Abujya kunda bavoma amazi ya ndarabona Nyangwa inzuzi ziri ngaha ayo ni amazi mabi cyane dushobora ko bibangamira agamwe indwara zikomeye zitugirira nabi.
Bavuga ko ataco bosaba ishirahamwe ya Sengo kuko ngo bafunga amashuri harimo n'ujeje indero muri ino shirahamwe ahubwo bagasaba abarundi n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu hamwe n'amaradiyo kubatabariza.
Yatwebwe dusa twasaba ashenga inyuma turi kugira nuko twahise dufasha ashenga indero ngaha niwe agarana n'abakozi b'iki ba umukuru w'ikambi kugara amashuri urumva ntashe twayisaba ashenga mu badufatikanye nunda aba dusaba abarundi bose aho bari cyane cyane abarundi bari mu bihugu bya Burayi badufashe kumenyekanisha izi ngorane turimo. Igihe mu 2018 twari mu ngorane nk'iyi bahagurutse baragira imyerekano imbere y'ubuserukizi bwa Tanzania igisara mu Bubiligi abantu baramenya ibiko biraba n'uburyo twabasaba ko ibintu babikora tugasaba gushyitsa amaradiyo abahanira agateka kazi na muntu ko izindi mana tuzashoboza igira izabo kugira ngo bamenyekanishe ingorane turimo hanyuma duheze abantu babimenye ntihagire uburyo kwitwaza ko atamenye ibyabaye.
Tubibutse yuko ibi bibaye nyuma y'igipolisi cya Tanzania giherutse kwinjira iyo nkambi kipomora amazu yabo kikabatwara amapikipiki n'amakinga yabo.
Koze Julienne Muzinga no kuri inkuru cyo dusozera ano makuru nk'abashimiye mwe mwese muteze yombi gashimira n'abagenzanje umwe wese ugite kiwe bafashe kwibatukaniriza mugire aho mfumva hoye mbanye n'umujyanye ntagahwa.